Iyi mwumva ni radio ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rirabandanye kubashikiriza ibiganiro vyayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse incuti mwese muduteza amatwi kuri uno munsi wa gatatu itariki 14 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'2018 muri studio y'i Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ikaze mwese.
Pegwe ko biro dusenyegwa tukaba turiho tugirwa impunzi mu gihugu cy'u Rwanda kandi Perezida Kagame avuga ko nta mpunzi zikiri mu gihugu cy'u Rwanda n'iziri hanze avuga ko zigomba gutaha zikaza mu gihugu cyababyaye ubu twebwe turaziri.
Uwo ni umwe mu banyagihugu baba mu karere ka Nyaruguru mu bumanuko bw'u Rwanda basabwa kuva mu matongo yabo bemeza ko bamazemo imyaka irenga 80. Iyo nkuru hamwe n'iyerekeye sport n'imikino mu Rwanda n'izivugwa hirya no hino ku isi twazibateguriye tubahaye ikaze mwese. Kariko dutangurira ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwayateguriwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Amahoro Aloise.
Amahoro Oriane, ndabaramukije namwe muduteze amatwi. Muri Afrika y'Epfo, urwego nyobozi bw'umugambwe uri ku butegetsi ANC rwaremeje ko rwategetse Perezida Jacob Zuma gutanga imihoho. Umunyamabanga mukuru wa ANC Ace Magashule mukiganiro yabahaye amenshi makuru i Johannesburg ejo ku munsi wa kabiri yavuze ko n'ahatatariki bwite gukinjura Zuma yahawe ingingo yo kumuvana ku butegetsi ari ntabanduka. Mu gatondo kejo kwa kabiri Cyril Ramaphosa aramutswa ANC ari kumwe n'umunyamabanga mukuru w'uwo mugambwe Ace Magashule barabonanye na Perezida Jacob Zuma. Muri uyu mubonano Zuma yoba yasavye kugumizwa ku butegetsi amezi make imbere yo gutanga imihoho, ariko abo bategetsi bamwishura ko bidakunda. Byitezwe ko Perezida Zuma agira ico avuze ku mugaragaro ku byo yategetswe na ANC bitarenze kuri uyu munsi wa gatatu, nk'uko amakuru ava mu mugambwe wiwe abyemeza. Abanyeshuri 22 bahora biga mu ishure ryisumbuye hamwe n'umusheferi wa bisi barimwo barafuye ejo ku munsi wa kabiri mu isanganya ryabereye mu ibarabara mu buraruko bwa Nigeria. Ivyo byatangajwe n'abajejwe gucungera umutekano mu mabarabara muri ico gihugu. Abo banyeshuri bari bavuye ku ishuri ryisumbuye rya Bauchi bagiye mu gisagara ca Kano mu buraruko bw'igihugu mu rugendo rwatunganijwe n'ishure, niho umushoferi yatwara imodoka barimwe yatibarabara nkuko byashikirijwe na Kabiru Daura akora mu kigo gicungera umutekano mu mabarabara muri ico gihugu ca Nigeria. Daura avuga ko abanyeshuri 22 hamwe n'uwo mushoferi wabo baciye bafiraho nyene, abandi batatu barakomereka bikomeye kandi ngo byabereye ku birometero 50 uva mu gisagara cha Kano aho nyene muri Nigeria. Hano muri Leta Zunze za Amerika naho mu gihe hasigaye indwi nke ngo hatunganywe amatora y'ibanze y'abashinga amateka, abategetsi batware bisata by'iperereza bagabisha ku Burusiya buri mu mugambi wo guhungabanya amatora yo mu mwaka w'2018 nkuko babigerageje mu mwaka w'2016. Abo barongoye ibisata bitandatu by'iperereza babwiye umurwi w'abasenateri ejo ku munsi wa kabiri, abasenateri bakurikirana ibibazo by'iperereza ku Burusiya bubona ko ayo matora yo hagati y'ikiringo cya Perezida ari kajyo ko kwerekana ubushobozi bufise. Amatora yo hagati ya manda atekanijwe mu kwezi kwa 11 itariki ya 6 uyu mwaka. Abategetsi ba Amerika bamaze igihe rero bafise amakenga ku Burusiya buzohungabanya amatora agiye kuza mu ntumbero yo kubandanya bwerekana propaganda yabwo nk'uko bwabigize mu mwaka w'2016 no mu matora yabaye ku mugabane wa Buraya. Perezida w'Ufaransa Emmanuel Macron yatangaje ko igihugu ciwe citeguye gutera Siriya mu gihe amatohoza yogaragaza ko leta y'ico gihugu yakoresheje ibirwanisho by'ubumara ku banyagihugu bayo. ivyo Emmanuel Macron yabitangarije ishirahamwe ry'amenshi makuru bakorera ku Kirimba iwe ejo ku munsi wa kabiri. Macron yagize ati tuzotera aho ivyo vyuka byavuye canke aho ivyo bitero byateguriwe, yongera avuga ati ariko ubu nta vyemeza turaronka. Umukuru w'igihugu cy'u Faransa yifuza kandi ko ohokorana inama mpuzamakungu kuri Siria bishobotse ikazobera muri ako karere. Leta z'Ubumwe za Amerika zatangaje ko zatoye ivyemeza ko hakozwe ibitero bitandatu hakoreshejwe ubumara bwa chlore kuva mu kwezi kwa mbere mu bice birimwo abarwanya leta aho bakomerekejwe n'ivyo vyuka bagaragaye. Leta ya Siria ibandanye hakana ivyo bitero, ndetse n'Uburusiya sumambike n'ico gihugu bwavuze ko iyo propagande igamije kurondera ahimenera kugira habashe gukorwa ibitero ku gihugu cha Siria. Naho muri Israeli igipolisi cyo muri ico gihugu casavye jo ku munsi wa kabiri ubutungane gukurikirana umushikiranganji wa mbere wa Israeli Benjamin Netanyahu ku byaha byo kurya ibiturire, kunyuruza amatungo ya leta. Ariko Netanyahu we yongeye kuvuga ko atakimwagira kandi atiteze gutanga imihoho. Ingingo yo kumutohoza ko ikazofatwa n'umushikiriza manza mukuru wa leta Avishai Mandelbilt, ingingo ishobora gufatwa mu ndwi zitari nke canke amezi. Mu itangazo igipolisi cya Israel cyasohoye jo kuwa kabiri cavuze ko gifise ivyemeza kuvyo kirega umushikiranganji wa mbere. Kimwe muri ivyo Netanyahu atekekwa kuba yarariye ibiturire yahawe n'abagwiza tunga ba Australia hamwe n'abanya Israeli.
Urakoze ya Louise kumakuru udushikirije. Ubunaho n'umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini yahere mu Rwanda, aho imiryango igera kuri 10 mu karere ka Nyaruguru isaba gusubizwa mu burenganzira bwayo. Iyo miryango ivuga ko imaze imyaka irenga 80 mu matongo, none ngo habonetse iyindi miryango ivuga ko ayo matongo arayabo. Ibindi kuri inkuru mugenzi wacu Eric Bagirubusa arabidushikiriza.
Hari nko mu masaha 5 bari kumwe n'abapolisi 10 banza na 3, ubwo uwo bageragaho kwari ukuyagara bafata bashyiraho amapingu abandi bayagara biruka. Je nagiye kubona mbona nanjye bangezeho bahita bankubita amapingu.
Umwe mu baturage mu kagari ka Runyombyi mu murenge wa Busanze mu karere ka Nyaruguru majyepfo y'u Rwanda aratekereza ijwi rya Amerika icyo yita karengare bakorewe hagati mu kwezi kwa mbere n'inzego z'umutekano ubwo zaherekezaga bashyira mu bikorwa ibyemezo by'inkiko. Barahirimba atandira amasambu bavuga ko bamwe muri bo bayamazemo imyaka isaga 80. Ni kibazo byumvikana ko kimaze igihe kirekire kuko hari umuryango w'abakomoka ku wari umusushefu Sehene ku ngoma ya cyamushaka kubavana muri aya masambu bemeza ko ari ayabo.
Basegukuru bavukiye na basegukuru basegukuru tuyitongo rya sogokuru de turi uwo muyenzi de uwahantu umutungo kwa sogokuru naho bamusenye.
Jyewe navukiye hano kuri uyu musozi mfite imyaka 56. Aha n'ubutaka bwa gakondo bwacu.
Jye kuva mvuka na 59 ndinze ngana gutya abantu ntabazi.
Hari amakuru ku rubanza kuri aya masambu rwabaye mu 2014 mu rukiko rwisumbuye rwa Nyamagabe, aba baturage baratsindwa kandi rubitegeko. Gusa iyo uganiriye nabo bumvikanisha ko amasambu ari ayabo kandi badateze kuyavamo. Bavuga ko ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa mbere igipolisi cyagiye kubavanamo ku ngufu maze bakomeza gutsimbarara kugeza ubwo bamwe bafunzwe. Umusaza Stanislas Rucibigango w'imyaka 80 yadutekerereje ibyamubayeho na bagenzi be.
Ubwo bari bambaye inyuma hano gutyo n'imboshya amaboko. Ubwo njira gucya mu kubita umugeri yikubita hasi n'umunsi w'umusirege hepfo rwangwa mutinda ntarwana yewe sinakubeshya ngiyi migeri ngizishi ya kugeza ubwo bakiriye nk'imbwa baranjyanye bagiye bashyize mu modoka ubwo bahise babahamaguru bandi babiri bari bakandagiye hano.
Ntabwo uri gukabyamuze?
Oya, twari kumwe ntabwo bari bamukandagiye.
Irakabya si kimwe wabanze n'abagenzi ba.
Iki ni ikibazo cyahuruje inzego bwite za leta n'inzego z'umutekano kuri uyu wa mbere zijya kumva uko byifashe. Bamwe mu baturage bongeye guhamiriza ubutegetsi ko igipolisi kitaboroheye, uyasubiriragamo ibyabaye kuri mugenzi wabo.
Nagiye kubona mbona bamuzanye amaboko bayaboheye inyuma, amaguru nayo umwe afashe kumwe undi afashe ukundi.
bakurura hasi nk'umutumba kuryo bana abana bagendera ku mutumba barateruye barazana bamukubita n'inkoni yari yitwaje ko ari umusaza agiye kwa parise yazanywe n'abana bamufasha gutyo ubwo bagize gutya yamaguru baregeranya bahita bakubita amapinzi
tuganira n'aba baturage badutsembeye ko badateze kuva muri aya masambu
twebwe ko turiho dusenyegwa tukaba turiho tugirwa impunzi mu gihugu cy'u Rwanda kandi perezida byari Kagame avuga ko nta mpunzi zikiri mu gihugu cy'u Rwanda ari umutekano niziri hanze bavuga ko zigomba gutaha zikaza mu gihugu cyababyaye ubu twebwe turaziri
ubu ngo umuntu yahaguruka kaba impunzi mu gihugu cyamubyaye atafite ahantu nawari agasenyegwa n'umuntu ufite ubutaka bwe bwa gakondo
ni nabyo bongeye gusubiriramo ubutegetsi
tukarengane dufite turava kuri gakondo mudushyire muratugira impunzi kwese turi bene kanyarwanda muradukura kuri gakondo mudushyire
mu biganiro bagiranye n'abaturage byumvikana ko abarebwa n'ikibazo batanyuzwe bwana Francois Habitegeko meya w'akarere ka Nyaruguru yatangaje ko hazabaho guhuza impande zombi byakwanga abaturage bakava mu masambu batsindiwe
tuzakomeza gukurikirana ikibazo cyabo tugerageze no kuganira n'abari abantu batsinze urubanza hari igihe bashobora no kutwemera bakaba babatuza ni ibintu tuzakomeza kuganira ariko nabo bahawe uburenganzira bwabo navuga ko bagomba kuvamo tuzubahiriza ikitegeko rivuga subwo bazavamo hanyuma dusigare tureba ngo ahubwo barajya he
kugeza ubwo duheruka havuga urusobe rw'ibibazo bishingiye ku masambu byagaragaraga ko bamwe muri aba baturage basa n'abahahamutse kuko ijwi rya Amerika igihingukira ku muryango wa mbere twatunguwe no kubona abana birukira mu nzu tubaririje batubwira ko inzego z'umutekano zigifunga bamwe abandi bahise bahabuka abandi baratorongera
mfite n'abana batorongeye n'ubu ntibaraza babonye bankizeho amapingu bamwe baragiye n'ubu rero n'abasigaye turumvaga komye tukaba twakwiru
abandi baturage bari hanze y'iki kibazo bo batungurwa no kumva iyi miryango ishobora kuzisanga ahandi
abo bene se ni baratsinze ibintu byadutunguye kuri uko ntabaruzi yuko ubwo butaka bwabo bwiwe noneho bitewe n'ubujiji bw'abaturage rimwe na rimwe no kubipinga bakabura n'amikoro ibyo byagiye bituma inzego z'ubucamanza zifata ibyemezo bo bibiri mu giturage bazi yuko nta wabanyeganyiza kora yuko bazi ko ari gakondo yabo
Rwabutanga Ntaganda Yohani twagira mungu asumani ruyonza niwo bivugwa ko bakomoka ku musushefu sehene aba ntitwabashije no kubabona gusa ibyangombwa by'ubutaka twabonye byanditse kuri aba baturage ibibazo bishingiye ku masambu bikunze kumvikana hirya no hino mu gihugu nk'ibi by'inyarugura bari mu masambu bavuga ko bifata umuzi mu myaka y'igihumbi 1930 inzego z'umutekano n'iza gisivile muri iki kibazo zihakanurira kure ko igipolisi cyaba cyarahohoteye abaturage zigakomeza gushimangira ko abaturage bashobora kuba badasobanukiwe iby'amategeko kandi ko kuvura urubanza rwarabaye tegeko rugomba kubahirizwa CIP Emmanuel Kayigi n'umuvugizi w'igipolisi mu ntara ya Majyepfo
ariko iyo dutanyuzwe n'imikirize y'urubanza ugira izindi nzira zitabazwa nk'uko bagiye babisobanura hari ukujya ku muvunyi hari ukusubirishamo urubanza inyingo ni uburyo bwinshi bushobora gukoreshwa ariko iyo urubanza rwamaze kubitegeko rwateweho kashe mpuruza ruba rugomba kubahirizwa uko umucamanza yaruciye
ubutaka buhirimbatanirwa bufite ubuso busaga hegitari 30 akabagira ubusa ijwi rya Amerika Inyaruguru mu ntara ya Majyepfo y'u Rwanda
Urakoze Eric bagira ubusa kuri iyo nkuru tuve mu Rwanda tuje mu Burundi abatunzwe n'inzoga y'igitoki mu ntara ya Cibitoki muri komine ya Mugina baridoga ko bamaze iminsi bahomba aho ni nyuma yaho abashora iyo nzoga mu gisagara cha Bujumbura bari bamaze iminsi bahagaritswe imirimo inkuru yo mugenzi wacu Fidelity Shots
Yose yamukwarane amasoko remera mw'inzoga y'ibitoke mu ntera cy'ibitoke yaramaze kiringo cindwi atarema kubera ko ishyamwe yukiyemwo abaguzi b'inzoga kijyahagaritse imirimo kuno munsi wa kabiri niho iyo masoko yasubira kurema ukuri kwamye kuko ari batunganije iyo hagarikwa y'imirimo bari bahisemwe gusubira ku kivi abatunzwe n'inzoga y'ibitoke twaganiriye twabasanze mu masoko yahitwa Inyeshenza no mu Rubirizi mu komine ya Mugina naho ayo masoko yaremye abo mu migwi y'abisumwe mu nzoga y'ibitoke twaganiriye bara ganya kubera ko gahombo bagize ari kenshi umugwi wa mbere ugizwe n'igihugu bazigana bakazishora mu masoko
twaragize igihombo kinini ya urabona mu bisanzwe ibintu by'inzoga za aya munyeshenza y'abajumbura bataje tuca duhomba gusa
imana impezagiye ntarangura ibitoki ndashobora kugana nkazana tuje narahombye cyane kubera nk'ibitoki nari naguze 50 nashoboye kuronka nk'ibihumbi 10 cyangwa 20 gutahe uwanje ntiwagarutse
undi mugwi twaganiriye nuwo mushira mujya abagurizo nzoga mu ntara cy'ibitoke maze bakajya kuzishora mu gisagara cha Bujumbura nabo nyina bavuga ko mu minsi bari bamaze badakora ko bahombye nitunga Therese numwe muri bo
uruhombo dufise ni runini gose nibyo dukora mu byo kugabura abana nta yindi mirimo dukora bonye hari umunsi urenze utadandaje ariho wakura igihumbi cyo kugura ibiharage urumva ko ari kibazo kinini
bandora Godefroid nawe nyine ati turacyahomba
hari ubuhombo tugomba tugire ubu nyene ko inzoga zisa nk'izatareka novera ko zimaze iminsi nyinshi ari z'abakiriya kandi zitariko zirasohoka aba twagireho ubuhombo bunini
ihagarikwa ry'imirimo ryatumwe n'inzoga zasheshwe mu ikomina ya Muha mu gisagara cya Bujumbura haraheze indwi irenga nk'uko twavyiganiwe na Emmanuel Zihabandi arongoye ishirahamwe rihwikiyemwo abagurira inzoga mu cyuteka cya Rugombo bakayizandariza mu gisagara cya Bujumbura
byavuye ko ubanywanyi ba koperative baranguye inzoga ku munsi wa mbere indwi yahera mu konseye bamusantere wakanyosha arazimena tugiye kubaza atubarira yuko izo nzoga yamenye zitemewe n'amategeko kandi atubwira yuko muri territoire atwara atanzoga n'imwe y'urwagwa akikeneye kuhabona kugira ngo rero dusubire kugaruka ngaha kurangura nuko twaronse ijambo ry'ihumure rivuye kuri nyakubahwa buramatara arongoye ntara cy'ibitoki atubwiye gusa ko badusabira uruhusha ko twasubira kuzidandariza muri iyo komine ya Moha
imvo nyamukuru yatumye abategetsi bo mu ntara cy'ibitoki babyirukamwe ku bw'amakuru twakuye mu bakorera mu nzoga y'ibitoke nuko iyo ziguzwe ikomine yabo yatorera koyokwe aya makuru aremezwa n'umutoza kori wa komine akorera mu isoko mu Rubirizi ku bw'uyo mutoza kori hinjira amafaranga menshi niyo mbonera Gadiyeri
iyo byaganyereza ku turatoza ibihumbi 210 165 gutyo bo aha muri mugina amasoko y'inzagwa mu bisanzwe imana atatu n'amasoko n'umanisha ko nka mahera sa kuko munyeshe ndahaze imiduga myinshi irenze 8 cyangwa 9 cyangwa 10 aha nabo akaza butatu muri guca kaza nkine mu baronka bice twabatugira nka bakabiri kabisa
hagataho abadandaza inzoga y'ibitoki bamirira kure avuga yuko inzoga yabo itemewe n'amategeko ivyo bakabivuga bisunze yuko igihe ari ko aramenwa izindi inzoga zitemewe n'amategeko nka kanyanga n'imidiringi bobo bandaje bakora ku mugaragaro vyongeye na komiseri w'isoko y'inyeshenza isanzwe izwi nk'isoko nkuru icogwamwo inzoga y'ibitoke aremeza ko binizo zoga bashora atagatosi zirimwo minani na tanayeri
abajeje ntari Bujumbura nimba baravuze ico barabeshe gusa ntagihe baraza ngaha turondera inkuku batubwira amakenga afite ku rukanywa ruva ngaha ibyo bavuze Bujumbura ntacyo bisa n'ibyo hamunyeshenze isoko turongoye aha dufise imigwi ibiri yumviriza inzoga ziryoshe n'itameze neza umugwi wa komine n'umugwi wa Bujumbura yoshamwe ABBB iyo migwi yose turakorana urukwanya rumeze neza ni ngo rumanuka urutameze neza ntibutuvana ngaha iyo dusanze rugwaye turahamagarana umunyene gunyene wenyene acabyise sati nukuri ibi nanjye nawe ibyabononekaye
nyuma y'inzoga zihingurwa n'ishirahamwe ry'ibinyobwa Blarudi inzoga y'ibitoki irakwiragiye mu mihungu itandukanye y'u Burundi mbere izubwira kabiri muziherezwa n'abantu benshi inyeshenza muri komine Mugina ntara cy'ibitoke Fidelite ishatse ijo rya Amerika
urakoze Fidelite ishatse kuri iyo nkuru Ijwi rya Amerika amakuru mu munota umwe. Na makuru ya video kuri telefone igendanwa.
Nayabona nte?
Biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefone yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatano. Ni video y'umunota umwe gusa y'imvuru nyamukuru zo muri Afrika.
Mu masegonda 60.
Yego, nta handi wayakura uretse ku ijwi rya Amerika. Kuri uyu munsi wa gatatu haratangura shampiyona ya Afrika yo gusiganwa ku makinga. Ni nkuru mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda ari gakurikiranira hafi tumutega amatwi.
Mu mukino wo gusiganwa ku magare kuva kuri wa gatatu kugeza ku cyumweru mu Rwanda hateganyijwe amasiganwa ya shampiyona y'umugabane wa Afrika ibihugu 22 byabukereye uyu mwanya hakaba harimo gukorwa imihango yo gufungura ku mugaragaro iri rushanwa igikorwa kirimo kubera mu ihema ry'ibirori n'amamurika muri Kigali. Muri aya masiganwa hateganyijwe ibyiciro binyuranye haba mu bakobwa ndetse no mu bahungu. kuri gahunda nyirizina y'iyi shampiyona ya Afurika mu magare. Kuri wa gatatu hateganyijwe gusiganwa mu makipe, hakagenda harebwa ikipe yakoresheje ibihe byiza aribyo bita course contre la montre par équipe. Bizakorwa muri buri byiciro mu muhanda uva Inyanza ya Kicukiro werekeza Inyamata bakongera bakagaruka. Kuwa kane hazabaho na none gusiganwa n'igihe, ariko buri wese yizizira ku giti cye aribyo bita course contre la montre individuelle. Icyo gihe kandi umuhanda wa Kicukiro Nyamata ni uzongera gukoreshwa. Kuwa gatanu hateganyijwe ikiruhuko ku bakinnyi bose. Kuwa gatandatu hazabaho gusiganwa mu buryo bw'irambure bazenguruka mu bice binyuranye by'umurwa mukuru w'u Rwanda Kigali. Bazava kuri Stade Amahoro i Remera, bace kuri controle technique y'ibinyabiziga, bafate kuri Hotel Le Printemps iri ku Kimironko, banyure Ikibagabaga, Ikinyinya, bakate mu kabuga Kanyarutarama, banyure ku kigo RDB, baterere ku cyicaro cya Airtel, bagaruke kuri Stade Amahoro i Remera, bakazazenguruka iyo ntera inshuro zinyuranye. Uru rugendo rwo kuwa gatandatu ruzakorwa nabo mu byiciro by'abagore, ingimbi n'abangavu. Uyu muhanda ni nawo uzanyurwamo n'abagabo ndetse n'abatarengeje imyaka 23 ku cyumweru ubwo irisiganwa rya shampiyona y'Afurika rizasozwa. Usibye u Rwanda rusigaye ruhagaze neza mu mukino w'isiganwa ku magare muri iki gihe, andi makipe agomba kwitonderwa muri irisiganwa ni Eritrea, Afurika y'Epfo, Maroc, Tunisia, Algeria na Ethiopia. Ni ku nshuro ya kabiri shampiyona y'Afurika mu mukino w'isiganwa ku magare igiye kubera hano mu Rwanda. Inshuro ya mbere hari mu mwaka 2010. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Ubu naho ni wa mwanya w'ikiganiro Amerikana cerekeye ibyaranze Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri kahise no muri bino bihe tugezemo. Mugenzi wacu Thomas Kamirindi arabidushikiriza ibijyanye n'umushikirizo w'amanza kizigenza Robert Mueller abandanya akazi kiwe ko kuraba niba Uburusiya bwarivanze mu matora ya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika aherutse gutorwa. Umushikirizo w'amanza ni umuntu ki? Ashinzwe iki? Nivyo Thomas Kamirindi agiye kudushikiriza.
Umushinjacyaha wihariye bakunze nanone kumwita umushinjacyaha wigenga cyangwa se umujyanama wihariye. Ni umunyamategeko ushinzwe anketi mu gihe abashinjacyaha basanzwe bashobora kubura ubwisanzure kubera impamvu zitandukanye. Urugero rumwe, dufate perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa minisitiri we w'ubutabera. Abashinjacyaha basanzwe byabagora kubakoraho anketi kuko ari bo babakuriye mu kazi kabo ka buri munsi. Nk'uko itegeko ribiteganya, umushinjacyaha wihariye ashyirwaho na minisitiri w'ubutabera cyangwa umusimbura we. Amuhitamo mu bwisanzure busesuye kenshi na kenshi mu banyamategeko bigenga. Ntawe ashinzwe guha ibisobanuro ku mpamvu ashyizeho uyu cyangwa uriya. Umushinjacyaha wihariye ahabwa ububasha bwisanzuye mu rwego rw'amategeko birumvikana. Ahabwa n'uburyo bw'amafaranga, abakozi n'ibikoresho busumba ubw'abashinjacyaha basanzwe. Itegeko rivuga ko umushinjacyaha wihariye agomba kuba umunyamategeko, indakemwa, inyangamugayo kandi azi gufata ibyemezo. Agomba kuba inararibonye mu birebana n'igenzacyaha n'ishinjacyaha. Iyo amaze gutangira imirimo ye, umushinjacyaha wihariye ntategetswe kubwira buri munsi abamukuriye ibyo arimo akora. Abamukuriye ni minisitiri w'ubutabera cyangwa se umusimbura we na perezida w'igihugu. Abibamenyesha gusa igihe we yumva ari ngombwa. Minisitiri w'ubutabera cyangwa se umusimbura we ashobora kwirukana umushinjacyaha wihariye igihe cyose amubonyeho ikosa rikomeye, ubushobozi buke, kurenga ku mategeko y'igihugu cyangwa na politiki ya minisiteri y'ubutabera cyangwa se inyungu zinjiranamo. Nta wundi itegeko ryemerera kwirukana umushinjacyaha wihariye. Nta gihe ntarengwa umushinjacyaha wihariye ahabwa mu kazi ke. Akenshi ni we wenyine uvuga atakazi mwampaye ndagashoje ngiyi raporo ya nyuma. Bishobora rero kumara imyaka. Raporo ayishyikiriza minisitiri w'ubutabera cyangwa umusimbura we. Umushinjacyaha wihariye aba afite n'ububasha busesuye bwo kujyana mu nkiko abo akekaho ibyaha. Nabwo ariko abanza kunyura ku rukiko rwa rubanda rushinzwe kwemeza ibirego bye. Radio Ijwi rya Amerika. umushinjacyaha wihariye Robert Mueller yahawe izi nshingano mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka w'2017. Mbere ye habayeho abandi benshi guhera ku wa mbere na mbere mu 1875, ariko abazwi cyane nabo muri iyi myaka ya hafi barimo Archibald Cox na Kenneth Starr. Cox yari umushinjacyaha wihariye mu cyiswe urukozasoni rwa Watergate. President Nixon yabonye ko agenda agera ku kuri aramwirukana, byatumye minisitiri w'ubutabera n'umwungirije bose bahita begura icyarimwe kuko batishimiye icyemezo cya President Nixon. Byose byarangiye President Nixon na ubwe yeguye mu 1974. Naho Starr yari umushinjacyaha wihariye mu cyiswe ibya Monica Lewinsky byari bigiye gukora kuri President Bill Clinton. Akazi k'umushinjacyaha wihariye Robert Mueller ko kazarangira ryari, kazarangira gute, tubihanje amaso. Nshuti zacu, ikiganiro Amerikana cy'uyu munsi nahagihumurije. Ndabashimiye rwose, murakarama.
Arakoze mugenzi wacu Thomas Kamirindi kuri icyo kiganiro. Ijwi rya Amerika rirabashikiriza ibyiyumviro ku ngingo nyinshi zitandukanye. Ubu tujye kubashikiriza ijambo nyamukuru ribashikiriza imwe mu migabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Peru bifitanye imigenderanire imaze igihe kirekire ishingiye ku mico bisangiye ya demokarasi n'iterambere mu butunzi. Ivyo vyatangajwe n'umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Rex Tillerson. Amerika na Peru biherutse guhimbaza imyaka 9 irangiye amasezerano ajejwe gukomeza imigenderanire mu vy'ubudandaji hagati y'ivyo bihugu bibiri mu mfunyapfunyo PTPA ashitsweko. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Amerika, Rex Tillerson, avuga ko ayo masezerano yabaye inkingi y'imigenderanire hagati ya Amerika na Peru ku bijanye no gushikira amasoko y'ivyo bihugu bibiri, gushira imitahe muri ivyo bihugu n'ivyerekeye gukingira uburenganzira bw'ibidukikije n'abakozi. Kubera ayo masezerano, ubudandaji hagati ya Amerika na Peru ubandanya kwiyongera mu kuva ku miliyaridi 9 n'imiliyoni 100 y'amadolari mu mwaka w'2009 bugashika ku miliyaridi 14 n'imiliyoni 300 y'amadolari mu mwaka w'2016. Ni ukuvuga ko ubwo budandaji bwiyongeye hafi ibice 60%. Amerika na Peru bifitaniye kandi imigenderanire ikomeye mu vyerekeye kubahiriza amategeko n'ivyerekeye umutekano. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Amerika, Rex Tillerson, avuga ko Amerika na Peru vyombi bigeramiwe n'ubugizi bwa nabi ndengeramipaka burimwo kugurisha ibiyayura umutwe, urudandazwa rw'abantu n'ibigwanisho. Amenyesha ko Amerika na Peru bikorera hamwe mu gikorwa cyo kugwanya imigwi igira ubwo bugizi bwa nabi. Mu kwezi kw'icumi mu mwaka uheze, Peru yarakiye inama y'abashikiriza manza n'abashingwa manza bavuye mu bihugu birenga 20 mu mugambi wo gukurikirana neza imigwi ikora ubugizi bwa nabi ndengeramipaka. Barasangira amakuru agenewe gufasha kurandurana n'imizi iyo migwi. Rex Tillerson aremera ko Peru ifasha bikomeye mu gikorwa cy'amakungu cyo kurungikira ubutumwa abayobozi ba Korea ya ruguru ko bategerezwa guheba ibigwanisho ruhonyanganda. Amerika na Peru bisangiye impungenge ku bibazo vya politike biri mu gihugu ca Venezuela. Tillerson avuga ko amareta y'ibihugu vyabo ashimira ubuyobozi bwa Peru mu kigoro ko guhuza leta ya president Nicolas Maduro n'abatavuga rumwe na leta. Tillerson avuga ko leta ya Venezuela itegerezwa kubahiriza ibwirizwa shingiro n'ukurekurira amajwi y'abanyavenezuela kumvirizwa mu guhitamwo abayobozi babo. Amerika na Peru vyaraganiye kandi uburyo bwiza bwo kugabanya ububabare bw'abanyagihugu bo muri Venezuela. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziriteguriye gukorana n'igihugu cya Peru mu mugambi wo gukomeza ubutunzi, kurandurana n'imizi ubugizi bwa nabi ndengeramipaka no gutuma demokarasi ishinga imizi mu karere kose ka Amerika.
Iryo ryari ijambo ry'intangamarara ryabashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni naho duhereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri no saha. Ndashimiye Fatuma Kalalali Masiye dufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije. Ndashimiye na Louise Bigirimana yabashikirije amakuru avugwa hirya no hino ku isi, n'abandi bagenzi bacu badushikirije amakuru yo mu karere. Mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka muri studio i Washington DC. Ndabifurije umunsi mwiza, Imana ibahezage. Thank you.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.